Iyo tangazo ry'igisata Human Rights Watch muri Afrika yo hagati rivuga ko mu gihe mu Burundi ukunumye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bikomeje abategetsi berekanye ko badashobora kwihanganira wari we wese igihe bata muri yo mpabanyeshuri ndwi mundu wiheze bagirizwa gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo byabo. Lewis Maje umuyobozi wa Human Rights Watch muri ako karere yibutsa ko bagihagarikwa ku munsi wa kabiri w'indwi uheze abanyeshuri bose uko barindwi baciye bajanwa kumvirizwa imbere y'umushikirizamanza wa Repubulika mu ntara ya Kirundo. Umuhungu w'imyaka 13 yaciye arekurwa kubera ata myaka yo gufungwa yari akwije. Mu Burundi fatirwa kuri 15. Abandanya asigura ko abigeme batandatu baciye bajanwa mu gashoko k'igipolisi. Mu nyuma batatu muri bo bahavuye barekurwa mugaba abandi batatu bari munsi y'imyaka 18 bagumijwe mu gasho gushika mu mpera z'indwi. Ku munsi wa mbere w'iyindwi bagirijwe icyaha cyo gutuka umukuru w'igihugu bagashobora guhanishwa mu nyororo w'imyaka 5 mu gihe baramuka bagiriye icyaha. Human Rights Watch imenyesha ko umwe mu bavyeyi bafise umwana afunzwe ku wa gatandatu yatanze ubuhamya avuga ko abo bana bafise n'ubwoba bwo gufungura. Iryo shirahamwe rihanira ubwigenge bwa kiremwa muntu rigaruka ku vyo rivuga ko ryatohoje mu 2016 aho abakozi b'iperereza bafashe abanyeshuri 8 kubera banditse ngo je hanze canke turanze kiringo ca gatatu ku ifoto ya president Nkurunziza mu bitabo byabo. Uwo mwaka nyene Human Rights Watch bandanya ivuga ko abanyeshuri amajana n'amajana birukanywe mu masomero kubera basibanganije ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo bakoresha. Ico gihe haciye hagenwa umugwi w'abashingamateka wagiye mu ntara zitandukanye. Abawugize basabye ikigongwa abana banasaba ko hakomezwa inyigisho z'ukunda igihugu mu mashure. Umukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda we yabonye indi siguro muri iyo nyifato y'ibibondo.
Abana bamwe bamwe murabizi ko bakwezwe mu manifestation, bamwe bamwe baragiye muri za manifestation. Urumva rero umwana avuye freshema muri manifestation kandi yumva ibyavugwa muri manifestation kugira iyi comportement. Murumva ko bica bibintu automatic gucagira iyi comportement. Abonye igitabo hama kabona ifoto y'uri kuri ico gitabo n'inyene yavugwa muri zo manifestation. Nukuvuga rero yuko atawuhakana towe karta yuko biri ampedie.
Human Rights Watch hamagariye abategetsi kwihutira no kwibanda cyane ku ihagarikwa n'iburanishwa ry'abantu bagirizwa ibyaha byo guhonyanga uburenganzira bwa kiremwa muntu aho gufunga abanyeshure basibanganya amafoto. Muri kino gihe runanife na debe rwitaho ineza y'abana mu Burundi rwasabye kwa abanyeshuri bafungiwe mu Kirundo borekurwa bakarenguka bidegembya hagashirwa imbere impanuro. Ababyeyi nabo batakambiye abajejwe indero n'ubutungane guha ikigongwa abo bana hagashirwa imbere amatohoza yimbitse. Mbere batatse n'umukuru w'igihugu berekana ko abana babo bashobora kuba ataribo bakoze ayo makosa bagirizwa kuko ivyo bitabo vyatiwe kuri lisa ya Kirundo bizanwa ku ishure nshingiro Akamuri kandi ko hari hashize nk'imyaka 3 atasuzumwa ry'ibitabo riba. Nestor Musafiri umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo yabwiye Ijwi ry'Amerika ko idosiye iri mu butungane ataco yivuga ko. Twagerageje kurondera umuvugizi wa president Nkurunziza ariko twamukenye. Eroje uri ka neza Nairobi Ijwi ry'Amerika.